Kete rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa kabiri, kigabane cya mbere. Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko Imana yagombye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nkunda. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu Umwami wacu bikubeko. Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza, visi umutima utanduye utari mwizwi rinyagiriza ikibi, ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ijoro n'umurango, nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona ngo nuzure umunezero, kuko nibutse ukwizera kutari uko uburyarya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokururo w'isi no muri nyoko Eunike. Ndazi kandi ntakekeranya yuko kukurimo nawe, nicyo gituma ndakwibutsa kuvyura yangabira Imana yaguhaye ngo yake yagushizwemo no kurambikwa kubiganda byanje, kuko Imana itaduhaye umutima w'isoni n'ubwoba, ariko yaduhaye ubushobozi, urukundo n'ukwirinda. Nuko ntugire isoni zo gushingira intawe umwami wacu cyangwa ibyo bimbohe yiwe, ariko ufatanye nanjye kwihangana imibabaro kubw'ubutumwa bwiza, nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza, yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera udatewe n'ibikorwa byacu, ariko utewe n'uko yabigabiye ubwayo kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba, ariko none bwasubiwe no kuboneka k'Umukiza wacu Kristo Yesu yahinduye urupfu busa, ubugingo n'uko utagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza. Nashyiriweho kuba umuvuzi, intumwa n'umwigisha w'ubwo butumwa. Nicyo gituma kandi mbabazwa ntya, nyamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa Musa. Shishikara mu karorero k'amajambo mazima wanyumvanye, ugashigikiza ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ibyiza wabikijwe ubizigamishe mwemu yera tubamo. Murazi yuko muri Asiya bose banteye ibitugu, muri abo harimo Fugero na Hermogene. Umwami agirira ikibongo wo kwa Onesiforo, kuko yanduhura kenshi kandi ntiyatewe n'isoni n'umunyororo wanje, ariko ashitse i Roma agira umwete wo kundondera arambona. Umwami amuhe kuzoronka imbabazi ziva ku mwami kuri wa Musa, kandi ibyo yankoreye muri Efeso uko bingana ntawe ukurusha kubimenya. Timoteyo wa kabiri, kigabane cya kabiri. Weho mwana wanje, ugirira ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabo na byinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa, bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ufatanye nanje kwihangana imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu vy'ubugingo ngo azohimbara uwamwandikiye ubusoda, kandi iyo umuntu arushanywa ntahabwa igitsibo kiretse arushanijwe nk'uko vyagezwe. Umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku vyeze. Menye ivyo mvuze ko umwami wacu azoguha ubwenge muri vyose. Wame wibuka Yesu Kristo yadutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo mbabariza uwamwo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimikanwa nawe, namba waramwihakanye nawe azokwihakana. Naho tutoba bizigirwa uhora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Wamubibutsa ibyo ubiyanikiriza mu maso y'Imana, ntibarwanira amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha bumva. Wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Ariko ibihumanya vy'amajambo y'ubusubizi bukire, kuko abivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana, kandi ijambo ryabo rizorandagurana nk'igisebe gishikurana kidakira. Muri abo umwe ni Humenayo na Fileto, kuko bazimiye bakava mu vy'ukuri, bavuga ngo kuzuka kwarahejeje kubaho, bagahindura ukwizera kwa bamwe. Ariko ibuye ry'umushinge w'Imana wo kubaka ko rirakomeye, ryanditswe kuri iki kimenyetso ngo Uhoraho araza biwe, kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamo ibikoresho by'ivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko bamwe n'ivy'ibiti n'ivy'ibumba. Kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, ibindi babikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa cy'icubahiro cyejejwe, kigiriranye n'ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose. Ariko kwifuza ko ubusore uguhunge, maze ukurikira ukugororoka, ukwizera, urukundo n'amahoro, ufatanye n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ariko ibihari by'ubupfu n'iby'ubutungo ntukabyemere, uzi yuko bibyara impari z'ubupfu. Kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose, no ku buryo bwo kwigisha, no kwihangana, no guhanurisha urwaneza abamuhariza, ngo kumure bishobotse. Imana ibahe kwihana ngo bamenye iby'ukuri, bagaruke mu bwitonzi, bave mu mutego wa wa mugarariji yabafashe ngo bakore ibyo agomba. Timoteyo wa kabiri, ikigabane cya gatatu. Ariko umenye ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, baremenanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abibyimbya, bakunda ibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwabo. Abameze batyo bamubatera ibituma, kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'ukwifuza ku buryo bwinshi, bamabiga ariko ntabwo bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo n'abononekaye ubwenge babaye abahome ku kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko ubwa babandi bwagaragaye. Ariko wowe wakurikiye neza ukwigisha kwanje, ingeso, imigabo, ukwizera, kutarambirwa, urukundo, ukwihangana, guhamwa n'imibabaro, nk'ivyambereye ko muri Antiyokiya, Ikoniyo ni Lusitira, ivyo nihanganiye vyose mpamwa, kandi vyose umwami wacu arabingize. Bera bagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu, bazohamwa. Ariko abantu babi bo n'abahumbuzi bazorushiriza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ariko wowe ugume mu vyo wize, ukavyizezwa, kuko uza bakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe vyose vyahometswe n'Imana, kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse, afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Timoteyo wa kabiri, kigabane cya kane. Ndakwihanikiririza mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, azocira urubanza bazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kuwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko wowe wirinde muri vyose, wihanganira imibabaro, ukore igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe, kuko jeho n'ubundi ko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kwitahira kwanje kirashitse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikibigitsi bo cy'ubugororoka, icy'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jyewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzosuruka kuwe bose bazogihabwa. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba, Dema yarantaye kuko akunze iby'isi y'ubu, yigira i Tesalonike. Kresike ntiyagiye Galatia. Tito na Dalumatia. Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko muzane kuko ngirire kimaze mu gikorwa cy'ibango ryanje. Ariko Tukiko namurungitse muri Efeso. Aho uzozira. Uranzanira impuzu yo kwivuka na Sizitiro wa kwa Karupo. Nibitabo kandi cyane cyane nzozana ivyinsato. Alexandre umucuzi yangiriye inabi nyinshi. Umwami wacu azo mwishuri ukiranye n'ivyo yakoze. Nawe umwirinde. Kuko yarwanije amajambo yacu cyane. Mwiburana ryanje rya mbere ntawe nyunganiye. Ariko bose barantaye. Icoma ntibabiharurweko. Ariko umwami wacu niwe yampagarikiye. Arandemesha kugira ngo tumwe ndabuvuge nanje butagabanije. Abanyamahanga bose bagunze. Nuko mva mu menyo y'intambwe. Umwami wacu azonkiza ibibi byose bangirira. Azondokora kugira ngo njane mu bwami bw'ubwo mwiza. Icubahiro kibiciwe bibe bitazoshira. Amina. Unahirize Prisikira nakwira. Nabo Konesiforo. Erasi tuyagumye Korinto. Ariko Trofimo na Musizi Mileto arwaye. Gira umwete wo kuza gatasi katarashana. Eubulo. Pudeni. Dino. Kiraudia n'abavukanye bose baragutasha. Umwami abane n'umutima wawe. Ubuntu bw'Imana bubane namwe.